kanyanga kokiwe wankunda etara wazihemba baraza wambere tabaza emihanda bakajita wambere muhanda wadetika mwine mushara nyenda korefu neta kushwaza chacha wanje chacha wanje niwe burigo wanje Mwani wanje Chomune kemusi Mwishongorere Muzanire Kubani waya mkurize Nyowe nawe Kare kare Chacha wanje Chacha wanje Niwe burigo wanje Mkaka wanje Mkaka wanje Niwe mwani wanje Chomune kemusi Mwishongorere Muzanire kubani waya mburize nyowe nawe tukarikare
Hatari tata wade chibanja wankuza nkomwana Wankurizo wawe Nakura nabawe nabanko wawe Ogale kusala mama Oh okazale chana
Nanyo kabona ye chana
Twazara nabana hati nibanye tatata
Chacha wanje chacha wanje niwe burigo wanje Mkaka wanje mkaka wanje niwe munwani wanje Chomune kemusi Mwishongorere muzanire Kubani waya mburize Nyowe nawe kare kare
Abandi bakanyanga Kokiwe wankunda Etara wazihemba baraza Wambere tabaza Emihanda bakajita Wambere muhanda Tinka wini mushara Nyenda kore funeta kushwaza
Chacha wanje Chacha wanje Niwe burigo wanje Mkaka wanje Mkaka wanje Niwe munwani wanje Chomune kemusi Mwishongorere Muzanire Kubani waya mburize Nyowe nawe